Radio Ijwi rya Amerika. FM 104.3 mu Rwanda no kuri City Radio FM 88.3 inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora no kutwumva mu gihugu cya Uganda ku batuye mu karere ka Kisoro mu majyepfo ashyira uburengerazuba. Turi kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9 radio Ijwi riyobora guhera saa 12:00 kugeza saa moya za mu gitondo ku isaha ya Uganda. Ndabasuhuje mbakaze muri aya makuru mugiye kugezwaho nanjye Jeffrey Mutagoma
na Fideni Yongabo. Nanje ndabahaye ikaze makuru yacu akakanya. Umuryango wa Afrika y'Ubuseruko watangaje kuzorunga ikindorerezi z'amatora mu Burundi mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Kwa mashirahamwe akurikiranira hafi bijanye na matora tabona kimwe
yase no vuga ko bananiwe baragerageje ibintu by'ibiganiro birabananira ubu rero ngirana nk'uko bavuga bati reka dupfe gukurikira.
Uwo ni Justine Nkunziza arongo y'urundani rw'amashirahamwe yigenga kosome wishinze gukurikirana amatora mu Burundi.
Turashima ko imwe mu miryango nka yase yemeye ko izoza gukurikirana amatora. Kubijanye ko aho bahari ibindi bihugu byiteguye kuzokurikirana amatora na cyane cyane ONU cyangwa Union Africaine, bwa mbere gikomeye nuko amatora araba abarundi.
Ubwo nawe ni Gerard Hakizimana arongo ishyira hamwe Folicon ryishinze kurwanya ikimenyane na kamwana wa mama. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turayagaruka mu kanya gato imugume hafi y'amaradiyo yanyu. Leta ya Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje uno munsi wa kane ko yumvikanye n'igihugu cya Kenya ku vyerekeye gutanga ibiganiro vyerekeye uruja n'uruza atantambamye mu vy'ubudandaje hagati ya Amerika n'icyo gihugu. Komisiyo y'igihugu ijejwe amatora mu gihugu cya Malawi yasavye uno munsi kwa gatanu sentari ijejwe kubahiriza ibwirizo wa shingiro guhagarika ingingo yafuse ivyavuye mu matora yabaye mu mwaka uheze vyahaye insinzi Perezida Pierre Mutarika.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Reka tutangire amakuru yacu tubagezaho avugwa hirya no hino ku isi. Duhere mu Bushinwa aho Perezida Xi Jinping Ubushinwa atangaje icyo yise intambara ya rubanda ku cyorezo cya coronavirus gikomeje guhitana abantu. Ibiro ntaramakuru bya leta mu Bushinwa byatangaje ko Perezida Xi Jinping yavuze ko igihugu cyose cyahagurukiye hamwe n'ingufu kigafata ingamba zihamye kandi zihuse mu ntambara yo kuvura no kwirinda ikwirakwizwa ry'icyo cyorezo. Kuri wa gatanu abakozi ba leta y'Ubushinwa mu ntara ya Hubei aho icyo cyorezo cyagaragaye bwa mbere batangaje ko abandi bantu 69 bahitanywe nacyo. Bivuze ko umubare wabo kimaze guhitana mu Bushinwa urenga 630. Batangaje kandi ko abandi bantu 2,500 banduye, bivuga ko umubare rusange wamaze kwandura muri icyo gihugu urenga 30,000 hanze y'Ubushinwa. Harabarurwa abantu 150 bagaragaweho n'icyo cyorezo mu bihugu 23. Umwe muri bo yaguye mu gihugu cya Philippines ari nawe wa mbere uguye hanze y'Ubushinwa azira iyo ndwara. Umuganga w'Umushinwa wayanduye ari nawe wabaye wa mbere mu guteza ubwega ku icyo cyorezo cyadutse hirya no hino ku isi yari mu mujyi wa Wuhan. Yitwa rero Li Wenliang, yari afite imyaka 34, we yamaze kwitaba Imana. Polisi yo mu Bushinwa ikaba yari yabanje kumutwama imurega gukwirakwiza ibihuha kuri internet no guhungabanya umudendezo wa rubanda.
Naho ngaha muri Amerika, leta ya Perezida Donald Trump yatangaje uno munsi kwa kane ko yumvikanye n'igihugu cya Kenya ko vyerekeye gutangura ibiganiro vyerekeye uruja n'uruza atantambamye mu vy'ubudandaje hagati ya Amerika n'ico gihugu. Hamwe ivyo biganiro vyoshika ku masezerano boba bubaye bwa mbere amasezerano nkayo ku vyerekeye ubudandaji ashikwa ko hagati ya Amerika n'igihugu co muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Ivyo vyatangajwe inyuma yuko Perezida wa Amerika Donald Trump abonanye na Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta mu ngoro yiwe Maison Blanche ku munsi wa kane. Abajijwe ku vyerekeye amasezerano nkayo imbere yuko abonana na Perezida Kenyatta, Perezida Trump yavuze ko amasezerano nkayo ashobora kuba. Perezida Kenyatta yatangaje ko bazotangura kwiyumvira ivyerekeye ayo masezerano. ishirahamwe ry'abadandaza muri Amerika ryarahayagije ivyatangajwe na President Trump hamwe na President Kenyatta. Iryo shirahamwe ryamenyesheje ko gukomeza imigenderanire mu vy'ubudandaji hagati ya Amerika na Kenya ari kimenyetso ciza kuri Amerika no mu karere ka kose ka Afrika. Kubwishirahamwe ry'abadandaza muri Amerika, ubudandaji hagati ya Amerika na Kenya bufise agaciro kagera ku miliyaridi w'amadolari muri iki gihe.
Leta ya Cameroon yataye muri yombi bamwe mu bashyigikiye Maurice Kamto, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri icyo gihugu. Uwo yemeza ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yo mu 2018, agashinja Perezida Paul Biya kumwiba amajwi. Maurice Kamto arashinjwa gushishikariza rubanda kutitabira amatora y'abadepite ateganijwe ku cyumweru. Moise Anzomo, umuvugizi w'ishyaka Cameroon Renaissance Movement CRM ritavuga rumwe n'ubutegetsi, yavuze ko polisi yitwaje ibitwaro bikomeye kuri uyu wa gatanu yataye muri yombi abarwanashyaka 11 bo mu ishyaka rye bari mu mujyi wa Mbonda. Bashishikariza abaturage kutitabira amatora ateganijwe tariki ya 9 uku kwezi. Ishyaka rya rubanda muri Cameroon, The Cameroon People's Party, naryo ryahamagariye abaturage kutitabira amatora. Ayo mashyaka yombi haravuga ko leta igomba kurangiza imvururu zishingiye kuri politike zatumye hapfa abantu 300 mu ntara zikoresha ururimi rw'Icyongereza. Ayo mashyaka kandi arasaba ko habaho ivugururwa ry'itegeko rigenga amatora. Leta ya Cameroon ntiragira icyo ivuga kuri iri fatwa ry'abatavuga rumwe nayo rimaze gutangazwa ku maradiyo menshi akorera muri icyo gihugu kuva leta yatangaza amatora y'abadepite. Ishyaka CRM ritavuga rumwe n'ubutegetsi ryashotse rihamagarira rubanda kutayitabira, rivuga ko igihugu kirimo mwiryane kandi ayo matora adashobora kuzana amahoro.
Mwanda nyakumviriza makuru yo hirya no hino ku isi. Tubafite muri aka kanya, komisiyo y'igihugu ijejwe amatora mu gihugu cya Malawi yasavye uno munsi kuwa gatanu sentari ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro guhagarika ingingo ya fusi ivyavuye mu matora yabaye mu mwaka uheze vyahaye intsinzi President Pierre Mutharika. Umukuru wa komisiyo y'igihugu ijejwe amatora muri Malawi Jane Ansa yasavye ko hafatwa ingingo yo guhagarika ishyirwa mu ngiro ry'ingingo yafashwe na sentari ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro ku munsi wa mbere. Yagiriza ingingo yafashwe n'iyo sentari ko irenge ububasha bwayo. Umunsi wa mbere sentari ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yarafuse ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka urangiye w'2019. Iyo sentari yavuze ko ayo matora yatsinzwe na Perezida Mutharika mu buryo budakwiriye inyuma y'ibitarike bitagenze neza mu matora. Sentari ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yategetse ko amatora mashasha aba mu kiringo c'imisi 150 yamara ku bw'umukuru wa komisiyo ijejwe amatora Jane Ansa gutegura amatora mashasha ngo bisaba n'ibimburiburi imisi 261 n'umwe. Pira wa Mutharika ariko ubutegetsi kuva mu mwaka w'2014 yari yasubiye gutorwa arushije gusa amajwi 159. Umukuru w'abatavuga rumwe na leta Lazarus Chakwera yiyamirije ubusuma bwabaye mu matora yo mu mwaka uheze akaba yituye ubutungane.
Mu burasirazuba bwo hagati y'abategetsi bo muri Palestine n'abo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitanye ba mwana ku kibazo cy'imvururu zikomeje kwiyongera mu ntara ya Cisjordania. Kuri wa gatanu ubwo abanyepalestine bashyinguraga umupolisi warasiwe muri izo mvururu, Israeli yari yakajije umurego mu kurinda umutekano mbere y'amasengesho yo kuwa gatanu. Hari hashize iminsi ibiri abanyepalestina babiri bishwe, abanyisraeli 16 nabo bakomerekera mu mvururu zabashyamiranyije nyuma yaho Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atangarije umugambi w'amahoro ku burasirazuba bwo hagati. Minisitiri w'intebe wa Israel muhagaze iruhande rero icyo gihe yabitangazaga. Perezida Mahmoud Abbas wa Palestine yanze umugambi w'amahoro wa Perezida Trump wa Amerika, havuga ko ugenera Israel ibyo imaze imyaka myinshi hatanira nko kwegukana umujyi wa Yerusalemu impande zombi zitsimbarayeho no guhabwa igice kinini cy'umusisiro zituwe n'abanyepalestina. Umunyepalestina Saeb Arakat ushinzwe imishyikirano ku ruhande rw'igihugu cye arashinja Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukongeza izo mvururu zubuye nyuma y'itangazwa ry'uwo mugambi.
Naho muri Botswana, icyo gihugu cagirishije uno munsi kuwa gatanu icyamunara cyo gutanga uburenganzira bwo guhiga inzovu zigera kuri 70 mu bicindwi mu gihugu. Ni ubwa mbere ubwo burenganzira buzoba butanzwe kuva Perezida wa Botswana Mokwetsi Masisi akuyeho mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze ingingo iziririza guhiga izo nyamaswa ryari rimaze imyaka itanu. Ibitegere by'inzovu muri rusange biriko bitera bigabanuka muri Afrika kubera guhiga inyamaswa mu buryo budaciye mu mategeko. Yamara ibitegere by'inzovu vyariyongeye mu gihugu ca Botswana kuva ku bihumbi 130 bishika ku kuva ku bihumbi 13 bishika ku bihumbi 80 mu mpera z'imyaka iyo bona ifise ica gatatu cy'inzovu ziri mu karere ka Afrika. Abategetsi b'igihugu cya Botswana bavuga ko guhiga inzovu bikenewe kugira bigabanye guhangana hagati yazo n'abantu, cyane cyane abarimye imirima yabo yononwa n'izo nyamaswa mu gihe ziba zivuye mu bice zirishamo. Abategetsi b'ico gihugu bavuga ko uburenganzira bwo guhiga inzovu buzohabwa ku bijanye no guhiga inzovu zo mu bice aho bikenewe kugabanya ibitegiri byazo. Icamunara cagiriwe amashira hamwe arekuriwe gukorera muri Botswana. Ibihugu vya Botswana n'ibihugu bibanye vya Zambia, Namibia na Afrika y'Epfo mu kiringo c'imyaka itangira irangiye vyarasubiye kwiyumvira amategeko ajejwe gukingira inyamaswa, ivyo mu ntumbero ikugerageza gutorera inyishi ibibazo inyamaswa zitera abanyagihugu.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Twibutse ko turi kuri Facebook, YouTube na Instagram kuri radio yacu ku rubuga mudusangiye kuri waishatu radio yacu voa.com. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika duhereye mu Burundi. Narimaze kubibabwira reka ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi, abakuriye amashyaka yemewe n'amategeko muri icyo gihugu na n'ubu batarumvikana na komisiyo ishinzwe amatora CENI ku byerekeye impapuro zisabwa bifuza kuziyamamaza mu matora ateganijwe muri icyo gihugu uyu mwaka. Iyi ni inkuru y'Ijwi ry'Amerika yateguwe twifashishije abanywanyi bacu bari mu Burundi, turagezweho na Desire Hatungimana.
Munama yuno wa gatanu mu gisagara cha Bujumbura, urongoye mugwi CENI yakuriye inkoni kugishitsi abo banyapolitike kuwo mugwi utarotukura ku rutonde urupapuro na rumwe mu zisabwa. Inama yatunganijwe kuri wa gatanu hagati y'abagize umugwi CENI n'abarongoye imigambwe n'abanyapolitike bigenga yaranzwe n'umwumvikano muke. Abanyapolitike basavye kubanza gusohoka kugira bafundike rimwe ku bijanye n'impapuro zisabwa bazitoza. Umukuru w'ihuriro ry'imigambwe Tito Bucumi:
nagomba sabe yuko imigambwe ihuriye mu ihuriro ry'imigambwe nk'uko bari babisabye bamwe bamwe, yuko mwoduha akanya gato tugashobora kubonana kugira tuvugane twikonsulte, hanyuma cyo tugaruka kugira tugire icyo tubashikirije. Murakoze.
Ariko rero abagize umugwi CENI bankiye abanyamigambwe kuja muri uwo mubonano, intumbero yawo kwarukwanka impapuro zimwe zimwe zisabwa bifuza kwitoza bavuga ko zigoye kuronka. Gabriel banza witonde arongoye umugambwe APDR ari mu bagaragaje agashavu:
imbere mu bapeze wa CENI mwari mashirahamwe yigenga, izi ngorane mwari muzi, hari n'abari muri CENI yeruka yahezi bari bazi. Nicyo kimwe tuvuga tuti ni mutwohereze dufate ibishoro ku muri ifitiye mu nzu, kuko n'abanywanyi bacu benshi n'abashomeri uri kwambuye kuronda ikintu atore yatira n'iminsi nk'anyinyi atarakata agiye gusaba iri risike ryo boyikote akabiba mukamutugokitwe, kuko iyi kazi ya disiye iyi rezidanse iyi atesaso do bone konviti rondera kwa guverineri iyi abutesi diki rondera ku muganga, mbega nyine hari abaganga kugira umunani wapima imacyazo ajya gutonda kuri wa kare turi wa juu ataramaye umuhere cyabivamo, kandi hano fanya makosi turi ko turarondera atugoye kandi turondera abantu. Nje tumarere tuko turabyangana kiriya gusema mu byumve neza kandi mu bitabo, kiretse hari n'izindi mobile mifite yetwa itandukanye no gutegura amatora meza.
Urupapuro rwemeza ko uyifuza kwitoza adakurikiranwa n'ubutungane nago nyene gwateye impari nyinshi, nta kindi basaba atari uko gufutwa rukazosabwa uzoba yatowe. Ariko umukuru w'umugwi CENI ararahira karengwa ko atagihinduka kubiri mu itegeko.
Oya, ngira ngo mwatwumvise nabi, ntitwavuze ko tuzokura bw'impapuro na gatoyi, na cyane cyane muvuze urupapuro rwerekana yuko umuntu yaguze ibyaha cyangwa atabikoze. Ntajya urupapuro ni ngombwa cyane kubera yuko nk'umuntu agomba kwitoza nk'indongozi, ni byiza yuko aba atari umunyavyaha ariko arakurikiranwa. Kandi noneho ubu uko bimeze Arya rupapuro ntirutangiwe Bujumbura gusa hariho izindi ntara zitanu mu Burundi ubwo rupapuro rutangwa nuko uvuga rero rupapuro rutangwa kandi rukaboneka tuvuga tuti aho bikenewe hose aho amategeko avuga yuko bororondera mu kuri bororondera kugira ngo koko bakurikize amategeko hanyuma koko ugiye kwitoza yitoze akurikije ibisabwa byose.
Icyo kibazo kijanye n'ubwo rupapuro rwemeza ko umuntu adakurikiranwa n'ubutungane abanyapolitiki bavuga ko rutoroshye kuronka ubushikiranganje bw'umutekano bwagize icyo bubivuze ko mu kiganiro kwamenyesha makuru kuri wa gatanu umuvugizi ubwo bushikiranganje Petero Nkurikiye yabwiye abo banyamigambwe aho boza gusaba ubwo rupapuro.
Hariho abimirije kuzoja mu mahiganwa kwitoza bariko bararondera nabo nyene rurya rupapuro kuko ari rumwe mu byo basabwa. Tukomenyesha abanyagihugu yuko ipolisi icyo gikorwa baciteguriye kugira ngo abo bose baze bashobore kubarosa impapuro bakeneye kandi mu mwanya ubereye. Tubabamenyesha kandi yuko uretse ngaho i Bujumbura basanzwe bazironderera ari nabo benshi. Tukabamenyesha kandi yuko no mu gihugu hagati ahari bya bisata byaduga ruguru kugira ngo bizo yatangira hafi izo mpapuro twamenyesha nuko na ruguru mu gihugu ivyo bisata biko birakora ico gikorwa nyene
ivyo bigo ni bitatu mu bumanuko bw'igihugu ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi mu gihugu hagati ni Gitega ku mugwa mukuru wa politike mu buraruko naho ni ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi umukuru mu Gwiseni anakuri inkoni kugishitsi abanyapolitike hamwe n'impunzi bariko baratahuka muri kino gihe mu gihugu bipfuza gutora canke kwitoza. Kazise avuga ko atarindi yanyikwa ajya bipfuza kuja mu matora rizotunganywa.
Bariko barataha kuko bavuga bati twoshobora kwiyandikisha mugabo uko amatora ategurwa abazotora bariyandikisha igihe hanyuma bigahera kugira ngo abatora bamenyekane ngene bangana none icyo gihe cyarashitse. Nicyo gituma no munsi twaciye dufata kano kanya tukababwira tuti abazotora bangana imiliyoni zitanu ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bitandatu n'amajana atatu na mirongo itanu n'umwe. Bisigura yuko rero muri aya matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nta rindi yandikwa rizoba.
Gutomora neza ivyankenerwa mu madosiye y'abifuza kwitoza no kurabira hamwe ibimenyetso bizoba biri ku makarata y'itora nivyo vyari ku rutonde muri iyo nama ya Seni n'abarongoye imigambwe isa n'iyarangiye batumvikanye ku bitari bike.
Iyo rero yari inkuru y'Ijwi ry'Amerika ryifashishije abanywanyi baryo mu Burundi musomewe na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda. Umuryango wa Afrika y'Ubuseruko EAC wemeye ko uzorunga ikindorezi z'amatora mu matora yimirije mu Burundi mu kwezi kwa gatanu kuri uyu mwaka wa 2022. Umunyamabanga mukuru wa EAC Libera Mfumukeko avuga ko ari bisanzwe kuko no mu bindi bihugu bigize uwo muryango hama harungitsweyo indorerezi za EAC. Yamara iyo ngingo ya EAC ntivugwa ko rumwe n'abagengwa n'amatora mu Burundi. Pierre Claver Niyonkuru adufite ibindi kuri inkuru.
Kuva mu ntango z'iyendwi gushika ku munsi wa mungu w'iyendwi nyene abahinga b'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Ubuseruko EAC bari mu Burundi kwirabira ingene amatora ariko arategurwa. Ubushikiranganje bujejwe injira ry'u Burundi muri uwo muryango nibwo buvyemeza. Igisata kijejwe kumenyesha amakuru muri EAC cemereye Ijwi ry'Amerika ko mu matora yimirije indorerezi z'uwo muryango zizo kwishikira ku rubuga kuraba ingene ayo matora yo mu kwezi kwa gatanu aba. Ubwo rugendo rwahuriranye n'uko icegera c'intumwa ya ONU muri Afrika nawe ari mu Burundi aho yajanye n'umunyamabanga mukuru wa EAC Libera Mfumukeko. Uwo muryango wifuza ko aya matora aba mu mahoro n'ituze akaba ku mugaragaro. Icyo gisata kivuga ko indorerezi za EAC ziriko ziratosogwa neza kugira ngo zizokore icyo gikorwa nyezi na ari Bujumbura. Mfumukeko yahamagariye abegwa n'amatora bose kwirinda imvururu zituruka ku matora. Mu myaka ibiri heze abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango wa EAC nibo bari bafashe ikibazo cy'u Burundi mu ntoke batuma ko ibiganiro bitari bike kugira ngo batature amatati yadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu maze ayo matora yimirije azobe mwituze. Yamara ibyo biganiro byarangiye umuhuza atanze imihoho anemeza ko ataco bishitse ko urunani rw'amashami yigenga kosome rwishinze gukurikirana amatora rubona ko iyo ngingo ya EAC itabereye. Justine Nkurunziza atwara urwo runani ubu rukorera hanze ati birabonetse ko abakuru b'ibihugu bya EAC bananiwe.
Abakuru b'ibihugu bo muri EAC novuga ko bananiwe baragerageje ibintu by'ibiganiro birabananira. Ubu rero ngirani nk'uko bavuga bati reka dupfe gukurikira processus badashobora kwemanga mugabo hagize ikiba bizobagwa ko ariko ibiba mu Burundi ntacyo bibabwiye. Abarundi bapfa badapfa bobo kuri bo nta nakimwe bibabwiye kuko urabona na Union Européenne yamaze kuvuga yuko isa nishigiki ayo matora atakintu na kimwe ariko arubahiriza sa matora demokratike nyene gikenye niwe baherekeza hanyuma abo banyagihugu bashake bapfe.
Naho biruko amashami akorera mu gihugu yoyo yakira neza ingengo ya EAC. Gerard Hakizimana arongo ishami for Cone F gishinze kugwanya ikimenyane na kamwana wa mama.
Turashima ko imwe mu miryango nka EAC yemeye ko izoza gukurikirana amatora. Kubijanye ko aho bahari ibindi bihugu byiteguye kuzokurikirana amatora na cyane cyane ONU cyangwa Union Africaine, ubwa mbere gikomeye nuko amatora araba abarundi. Hama kandi igihugu cy'u Burundi kiba gifise amashami atawegamye mu bya politiki asanzwe yiteguye cyane kuzokurikira icyo gikorwa cy'amatora mbere ayakurikirane ataho yegamiye. Ibyo rero bitanga icyizere ko amatora tujye kujyamo mu 2020 ari amatora azurangwa na demokrasi.
Uretse ko atandorerezi ikosome ruzurungika ayo matora ntibanayemera kuko ku bwabo ateguye nabi.
Mu gihe ayo matora yisunga constitution yabanje kuhonyanga amasezerano y'Arusha, twebwe tubona yuko sa matora n'ubundi ni coup d'etat ziguma zishishikara. Amatora atabaye mu mvyo abanywanyi b'imigambwe nka CNL na MSD za frude bose baguma bahohoterwa, abantu baguma bapfa, abantu baguma batabwa mu nzuzi. Murumva rero mu gihe abantu batidegenze mu gutegura ayo matora nuti turakaravye amaraso yezu ntaza dukoreka.
Ayari mu gihugu yoyo nka Foricon F ariteguriye neza gucungera ayo matora ndetse yiteze ko azogenda neza.
Turizeye kuzorungika indorerezi zishika 600,000 mu gihugu cyose muntu mbere yo kugwanya kimenyane n'akamwaro wa mama byamabiba mu matora, aho hari abaduka ngo amatora yibwe abandi bakavuga ibinabiriya. Amatora tubona ko kugeza uno munsi ariko ategurwa neza, aho abo byega muri politiki bamabonana uko kwezi guheze ntambamye icanke iriya. Tuba duhamagarira imigambwe n'abandi bantu kubahiriza amategeko no kwitegura amatora ya 2020 atanduru atanibindi biri nyuma yaje. Tukadushima ko aya matora giye kuba abarundi batari bake bariko barahunguka bava mu bihugu bibanyi.
Mu matora y'ibwirizwa shingiro yabaye mu mwaka w'2018 ishirame EAC ntandorerezi ryari ryarungitse. Kubo uwo muryango mpuzamakungu ni wo ubaye uwa mbere utangaje ko uzorungika indorerezi mu Burundi. Gusa umugwiseni ucungera amatora watangaje ko imigwi y'amashami yigenga n'amashengero igera kuri 40 imaze gusaba ko yocungera ayo matora. Indorerezi za EAC zisanzwe zirungikwa no mu bindi bihugu bigize uwo muryango gucungera amatora igihe cyose abaye. Pierre Clavier n'inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Pierre Clavier n'inkuru, tugushimire iyo nkuru umaze kutugezaho. Tunibutsa abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bashobora no kudusanga kuri YouTube na Facebook, ndetse bakajya no ku rubuga rwacu w'eshatu radio yacu voa.com. Reka noneho mukanya tujye mu Rwanda mu makuru y'imikino. Nkuko rero narimaze kubibabwira, tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino. Reka tuhe umwanya mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda. Jean-Claude, wiriranwa amahoro?
Jeffrey, makuru yanyu?
Yeah, makuru ni meza cyane. Ndagira ngo rero usangize abakunzi b'ijwi rya Amerika baduteze amatwi muri aka kanya bijyanye n'amakuru y'imikino mu Rwanda duhereye kuri umupira w'amaguru.
Urakoze cyane Jeffrey. Nibyo koko, muri shampiyona y'igice cya mbere umupira w'amaguru mu Rwanda imikino irakomeje. Bakaba bagiye gukina cyangwa se batangiye gukina imikino y'umunsi wa 19, aho rero kuri uyu munsi wa gatanu hari hateganyijwe umukino umwe rukumbi wabere kuri Stade Kigali Nyamirambo, aho ikipe ya Police FC yatsindaga Gasogi ku busa. Aho rero ikipe ya Gasogi yavugaga ko igomba gutsinda Police ikayiha isomo rya ruhago. Polisi nayo ikavuga ikivuguhuye aho ko nta mwana usya aravoma, imakaro zaje kurangira bibaye itego biri kubusa no mu kimwe rukumbi aruteganyijwe kuri wa gatano hanyuma ejo kwa gatandatu hari mikino ine aho Espoir izakira Sunrise kuri stade Kamarampaka irisizi ikipe ya AS Muhanga izahura na Heroes bazahura kuri stade ya Muhanga Gitarama Kiyovu Sport na Musanze bazahura kuri stade la Mikiye kumumena undi mukino uzahuza AS Kigali na Etincelles FC kuri stade Kigali Nyamirambo iyo mikino rero ine iteganyijwe ejo kwa gatandatu hanyuma ejo ndi ku cyumweru hari mikino itatu Mukura Victory Sport yakira Gicumbi FC kuri stade Huye Butare Bugesera na Rayon Sport umukino utoroshye uzabera kuri stade Bugesera hanyuma APR FC ihura na Marine FC kuri stade Kigali Nyamirambo Jeffrey nkubwira ko kugeza ubu kuri gahunda y'agateganyo cyangwa se ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona APR FC iracyayoboye n'amanota 22 imikino 18 Police FC kubera amanota 3 yabonye uyu munsi yafashe umwanya wa kabiri n'amanota 40 mu mikino 19 Rayon Sport ikaza ari ya gatatu ifite amanota 38 mu mikino 18 hanyuma mu myanya y'inyuma Espoir iri ku mwanya wa 14 n'amanota 15 mu mikino 18 hanyuma Gicumbi ya 15 n'amanota 12 Kirol ya 16 n'ayo ya nyuma ifite amanota 12 n'umwe ndetse 12 bivuze ko aya makipe ariyo Gicumbi ndetse na Heroes ari mu myanya mibi cyane hahandi itahari yose ashobora kumanuka agasubira mu cyiciro cya kabiri.
Mukanya turajya kubyerekeranye n'umukino wa volleyball ariko tukiri ku mupira w'amaguru tumaze iminsi tubona imvura itera myuzure ikangiza ibintu bitandukanye nta ngaruka iyi mvura tumaze iminsi tubona yagize ku kibuga cyangwa se ku buryo abakinnyi bitegura cyangwa imigendekere y'umukino iyo mikino yose turimo tuvuga
nibyo koko nkuko bivuze ni igihe cy'imvura imvura ikabije itari nasanzwe muri iki gihe bivuze ko twatumenyereye ko ari igihe cy'urugaryi hazamo n'imicyo ariko byagaragaye ko imvura ikunda kugwa cyane cyane no muri iki gihe amakipe ari mu gukina byagiye bibaho gusa by'amahire abasifuzi bararebaga bakavuga bati ushobora kuba uguti wenda imvura irimo iragwa ari nyinshi reka duhagarike umukino ariko ntabwo wizeye ko n'umunsi uzakurikiraho cyangwa se umusibo w'ejo nanone uzabona umucyo akenshi imvura yaragwaga ari nyinshi abakinnyi bakihangana umusifuzi akihangana umukino ukarinda urangira gusa byagiye bigaragara ko hari nk'ikibuga cyo mu karere ka Rutsiro ubwo ngarutse mu cyiciro cya kabiri cyangwa se muri irushanwa ry'igikombe cy'amahoro ryatangiye muri kimwe twatangiye aho rwose wabonaga ikibuga cya Rutsiro hariya mu karere ka Rutsiro aho ikipe ya Rutsiro nyine ikinira wabonaga rwose ari isayo ariko nyine by'amahire bagakomeza bagakina umusifuzi agahinda herekeza umukino ukarinda urangira bivuze ngo abasifuzi nabo bashyizemo inyurabwenge baravuga bati ibibuga ni bibi imvura ni nyinshi ariko nanone ntabwo ahagarika umukino utazi neza ko n'ejo bizagenda neza.
Ye ngaho noneho tubwire uko bihagaze mu mukino w'intoki wa volleyball Jean Claude.
Urakoze cyane Jeffrey nakubwira ko kivugwa cyane n'umukino uteganyijwe ejo ku wa gatandatu umukino uzatangira saa moya z'ijoro umukino w'ikirarane muri shampiyona ya volleyball ndabita ikirarane kubera yuko muri shampiyona y'icyiciro cya mbere muri volleyball imikino ibanza faza yari yararangiye aho rero hari umukino utarabereye igihe ugomba kuzakinwa ejo saa moya z'ijoro nk'uko nari bazi kuzabwira aho ikipe ya UTB Volleyball Club ikipe y'ishuri rikuru ry'ubukerarugendo ryahani Kigali izabihura n'ikipe y'akarere ka Gisagara Volleyball Club umukino utoroshye aho ikipe izatsinda izaba yongereye amahirwe yo kwigira imbere ku rutonde gusa ni mikino ibanza ateganyijwe n'imikino yo kwishyura aho bigaragara ko aya makipe UTV ndetse na Gisagara ni amakipe ahabwa amahirwe uyu mwaka kuko ni ikipe y'ikigo gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu Rwanda aricyo Red Volleyball Club twavuga ko ari amakipe atatu ahabwa amahirwe yo kuzegukana igikombe cya shampiyona uyu mwaka muri volleyball mu cyiciro cya mbere. Jeffrey
urakoze cyane Jean Claude Munyandinda kutugezaho ayo makuru y'imikino ukomeza dukurikirane dushimire bagenzi bacu badufashije gutegura aya makuru hamwe namwe mwese mwari mukurikiye amakuru ku ijwi ry'Amerika Peter Handler ku buhanga bw'ibyuma Fatou Almas Karalani we wa yegeranije kuri mikro mwari kumwe nange Jeffrey Mutagoma
na ngabo tubasezerwe mwese tubifuriza ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.